Eli, ne zvuđa Amerik? Tati zvuđa Amerika mkirundi ni kinyaru kwa anda mvrundi mutukumvira kumidongo migufi ya shortwaves kumetero chumini chena ni metero minongi bili. Mu Rwanda ni kuri FM cyane kandi n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo @radioyacu voa.com no mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Dambisa Moyo umunya Zambia kazi yanonoso ivyerekeye butunzi yanditse ibitabo bitari bike harimo igitabo gikomeye kivuga ku ngaruka z'imfashanyo z'abanyamahanga mu karere ka Afrika Dead Aid yasohoye mu mwaka w'2009 avuga ko mu kiringo c'imyaka 50 irangiye imfashanyo z'amafaranga jejwe iterambere mu karere ka Afrika arenga imiliyari 100 zahawe akarere ka Afrika zitanzwe n'ibihugu bitunze izo mfashanyo zoba zaratumye ubuzima bw'abanyafrika bwisununura kubwa Dambisa Moyo imfashanyo zahawe akarere ka Afrika nta kamaro zagiriye abanyafrika ahubwo avuga ko zatumye ibintu bimera nabi kurushiriza amenyesha kwa ayo mafaranga atigeze afasha kugabanya ubukene muri Afrika canke ngo yongereze ubutunzi Dambisa Moyo avuga ko urugero rw'ubukene rwiyongeye ubutunzi bwateye busubira inyuma mu gihe miliyoni n'imiliyoni y'abanyafrika babandanya gusinzikara kubwiwe izo mfashanyo zatumye ibihugu biziroha bibandanya kuguma bizera inze bishyira imbere ruswa ibyo ngo bikaba byavuyemo ubuyobozi bubi n'ubukene avuga ko ibihugu byo muri Afrika byafashe iyindi nzira atari kuzera ku mfashanyo byagize intambwe mu iterambere mu gihe byagumye bizera ku mfashanyo ivuye hanze gusa ubukene bwavyo bwiyongeye Dambisa Moyo avuga ko igihe kigeze ko Afrika ifata mu minwe kazoza kayo ku byerekeye ubutunzi na politiki Dambisa Moyo yo bavuga usema nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambassadeur w'Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akongera akaba yigeze kuba ajejwe imfashanyo y'ibanki y'isi yose erigeni wisata cindere mu Burundi ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe twatumiye kandi Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe Parsem rijejwe gukangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashikire iterambere rirama ari i Bujumbura mu Burundi ndabaramushikije batumire
Turabaramukije.
Yego nagomba ntangurire kuri Faustin Ndikumana. Ibi ivyumviro yashikirije Dambisa Moyo muri iki gitabo ciwe uravye ukugene imfashanyo yatanzwe ivuye mu bihugu vy'Iburaya amareta ku mareta ko ivyashimikira ko kuvuga ko ataco vyashitse ko ni imfashanyo ije twiterambere imfashanyo yerekeye gufasha ivyihutirwa nk'abanyagihugu canke itangwa n'amashyirahamwe bagira neza iyo ntayigaya aho ibinebaguro vyiwe ni ku mfashanyo amareta ku mareta we ubibona gute ivyo vyumviro vyiwe
ni murakoze ico gitabo cyo neza naronsa kaje kukibona kera no kugicisha kwigisha kugisoma kabisa iharatiye n'imiti daheri cyamaze iminsi hayamane na kibuje ndaraba na jewe ibyo nkoreramwo ko ibyo ndabikoreramwo cyane kandi ndabinda biweza hari byo mbona tudashobora kuhuza kuko kandi birumvikana mugabe cyo nagira mvuge no kugira mbigira abarundi cyangwa ariko aratwumviriga ari kwibutsa gatoyi ivyerekeye ibyo byifashanye ngene vyaje burya ibyo byifashanye vyaje na cyane cyane intambara y'isi yose iheze yagere mondiali ya kabiri yari yatwaye abantu bisi na bomagura ibintu i Buraya iragiriki niho rero intambara iheze babonye bati igari byo byose ubukene bugumye ku isi hashara kwaduka intambara bakarabi ihumwe byasubina byabomaguritse uburusi y'ubushinwa bambo bufaransa iki barabona kabisa yuko iki yasubina niho rero hatangura kuza bijya bigega ro mpuza makungu gitoko byo rwanya ubukene no gusubiza ibihugu byari byagize inkwane mu ntuzeyi mu by'intambara ari banki mondiale nimba ngo fomo ni kenshi nacyo n'ubuyi banki nkuru y'isi yose hanyuma rero muri kwa haca abandi kintu bita plan marshal ingene ibanki cyo gihe bace bagira ingene bufasha uburaya gusubira kubyuka plan marshal abantu benshi barayizi yuko zabaye nk'imfashanyo zabaye nka finansima y'ukugira uburaya busubire bubyuke icyo gihe rero hati abantu bita declaration universelle des droits de l'homme mu 2008 imaze kuba rero umuntu atangura kuvuga ibintu agati done ko declaration universelle des droits de l'homme ivuga yuko le droit de peuple a disposé de même ni kuvuga yuko hari ibihugu byari bikiri mu bukoloni bavuga ati bende yose ari ibihugu byose bizakuva mu bukoloni mugabo rero biza mu bukoloni hari icyo bita pacte coloniale mu bihugu bikiri mu bukoloni yari imigendere iri hagati y'igihugu kiri koronize no kugiye cyo muri koloni n'igihugu kigitwara nk'uburundi tuvuge n'ububiligi cyangwa ubufaransa na cote d'ivoire cyangwa yari pacte ituma bijya bihugu byarundira byaza gukomeza ibindi byagiye bikurundira ibintu bisa na matiere premiere hirya no hino mu buhindi muri afurika kugira bakomeze amahinguriro yabo byatangwe kuza kubera hari haje kuri revolution industrielle i buraya muri mu kinyaro cya cumi n'icyenda barundira rero ko bari bamaze gutera imbere mu by'amahinguriro cyane i Burayi mbwa bagasanga barakeneye amakere premier hirya no hino baca batangura gukwira isi rero iya conference de Berlin yaba bakwira isi barundira amakere premier hirya no hino nuko barafite ibihugu bya Afurika ugasanga imigendanire ituma bavuga bati igihugu tugiyemo gukoroniza kiturunyikira amakere premier natwe twagiha ibyo twahinguye bica bya mukumbere ugasanga la koloni ugasanga ifite umukiriya umwe icyo gihugu kigitwara nicyo kigiha amakere premier nicyo gitwara amakere premier ibyo by'ubutare n'ibindi n'amakawa bivuga n'amaproduction hanyuma rero baravuga bati naho independence je rero hari ikintu rero kitahinduka independence politiki kiraza mugabo ya migenderanire yo kuvuga ko bagomba barundira amakere premier hahandi kandi barundika production yari ikigumo imeze kwa kundi kandi Afurika itari bwaro nk'ubuhinga bwo gutangura gukora guhingura ibintu byabo bakavuga ati ngo de toute façon ni faut ibihugu byikukirana
yego muri make ushitse ku ijambo kuri iyo mfashanyo unyarutse mu majambo make kugomba ku
nagira ko kugira abantu bumve hanyuma rero Afurika rero kenshi niko bati bakora kuri psychology y'umunyafurika kubera dukunda ibintu nyene dorigs kuko twa twamaze guhindura imico izo modoka nibwo tudishaka izo modoka nziza amasaje mugabo tutabihingu amaca dusubasa basanga mwe migendranire rero ibihugu biratunga cyane by'i Buraya byarutse amamakere tumwe ugaciro gatuye niho rero haza debatize rero byose rero ayo mafimire y'inyungu nyinshi ibihugu bituze ni kuyisarika ntatangura kuvuga rero iby'imfashanyo leta none ko hari ibihugu bikenye ibyo bizosiye ku isi n'umura gute ko mu bihaku giciro bito amamakere premier kandi byo mugurije bimwe mukabitwara kubigurisha ku mafaranga menshi niho rero hatatse mu rwego rw'ibyo by'imfashanyo bavuga ati ubu ni ku buryo gute kugira ibihugu bitera imbere imfashanyo ni ingene kisigurwa bwari uburyo rero bw'ibyo bihugu bikenshi bikenye muri azi kwatanga ubyitsi bya tiers monde byo kugira ngo biraruha amahera amafinansi n'abikeneye gukora ibintu bavuga ati imfashanyo rero yaba ari nk'amahera baguhaye ugasanga ntuyasubiza cyane ugasubiza igice cyayo cyane bayaguhaye bakamara umwanya munini utaratangura kuyishyura kugira ubanze uyakoreshe cyane uyaronse ukayariha umwanya muremure witonze cyane ku nyungu ntoyitode terebonise cyane atanyungu n'imwe niho rero ibihugu rero muri za 70 rero wasanga biri kubiraka imfashanyo bitwara ayo mahera
yego tugerageje kunyarutsa rero muri make ufatiye ku aho bigeze ibintu ubu iyo mfashanyo ubona imeze gute ufatiye ku byo dambisa yavuze yego nuko kugira tubigire interactive turonka akaryo ko kubandana
izungurane bitabisanga byagize intwaro intwaro itabereye byinshi bashasanga harayo ubutunzi bwinshi mu babiturongoye muri agandi maybe cyangwa ngo bazaravuga ngo amatungo yabamo butu yabamukaza hirya no hino bazira ngo tuzineme izofashanyo zigenda ko ariko zirahindura ubukene ni kubera ingene ibihugu biri kubitunganya mu nyuma aravuga ati ubu rero hataga zimwe za programu ndagize master kirere bati banza muhagarike turayifashanya ikikora ikinyene bigenda mu nyuma rero hata haraza ico biyita declaration de Paris mu 2005 ye declaration de Paris mu 2005 yaciye ibinama yahuje ibihugu byose byo ku isi mu Burundi bwarimo n'ibihugu bifasha byose baravuga bati none ifashanyo itangwa yoba efficace gute yugira iki cyite ko gute hata bari amasezerano mpuzamakungu nubazwi cyane bita declaration de Paris ni ukuvuga amasezerano y'i Paris yagiye gushimangirwa muri aka muri Ghana niba cyatumura ati ubu rero ifashanyo kugira bigende neza yuhagarara ku bintu bitanu hariho ubwa mbere nibyo rero bita ko bihari ubu bavuga bati ibihugu bikenye ya mbere principe ya mbere bayita appropriation ni ukuvuga ibihugu bikenye biritegurira imigambi y'iterambere igene biyibona
reka ibyo ni byatuza kubandanya mu kiganiro ko dushaka turabibandanya
bavuga ati ushika runo munsi kwad ni haba cyo katwasa ibihugu byaratsa amahera menshi mugabo bitashitse ku hangiro kuko haro n'ibihugu byinshi byatibiza no mu ndyane za politiki kiva muri independence byo muri Afrika byinshi n'ibyo amagere civile kubera iki abari basubiye abasubiye abazungu wasanga hacaje n'ibyo ama regionalisme muri Afrika ugasanga abategetsi bagiye ku butegetsi bashobora kuba biyegereza umuryango wabo bakumira abandi
reka ibyo turabigarukako mu kiganiro ego reka ngomba mbiye ijambo umutumire wacu nawe Gamaliel ndaruzaniye mwara jejwe imfashanyo y'ibanki isi yose yari genewe gisata cindero mu Burundi ku bwanyu ivyumviro vya Dambisa Moyo kubijanye n'iyo mfashanyo amareta ku mareta avuga ko atacho yafashije mu myaka 50 irangiye muri Afrika avuga ko miliyaridi igihumbi yaje muri Afrika muri ubwo buryo ariko uravye ubuzima bw'abanyagihugu butisununuye mu bivuga kwi
mwara koze kuntumira Mbamba bari ati nasomye cyo gitabo mugabo numvise ntamake mushantahe aje kuvuga yaronse ariko nagiye ngaruke kuri ico cyumviro ahera ku bukene turimo niyo fashanyo twaronse kandi sinzi ko ari fashanyo ndagaruka kuri ico kibazo kuva mu myaka 50 no kuvuga ya kandi mu 2009 no kuvuga no kuva 59 gushika 2009 myaka 50 ni mfashanyo rero Afrika yoba yararonse kuva yikukira gushika mu 2009 ubu turi muri 2018 ni ukuvuga hacinye imyaka 60 yose ayo mafaranga sikirenga niyo yabahawe Afrika yose Afrika mu 2004 tuvuga ko kimwe cyaronse igiciro amahera angana n'ay'ikindi iyo cyose kiba cyaronse amahera adashika miliyoni amajana abiri muri iyo myaka 50 miliyoni amajana abiri y'amadolari yashika murumva si menshi cyane rwose ariko ntiyari make kuko niho twari tugejeje uburyo gukoresha amafaranga kumbure ndazi Burundi watu byo mbona runari mu ishuri na rumana ntangu ishuri ibyakurikiye independence twahora twagwa n'ababirigi bakatwigisha bahembwa n'icyo gihugu ariko tubaye tugiye muri mu kwikukira twabaye ubukikukiye dufashanya n'ububiri ariko amashuri yaguma yigishwa n'abazungu banki zaguma zikoreshwa na banki nkuru yatwagwa n'abazungu ntabakadi twari dufite twareze iyo myaka twarigishije abatari bake turaronka n'abantu mbere ubu muri ino myaka bakorera abandi mu bindi bihugu twe twarakoreye nani narakoreye oni mu bindi bihugu hariho abarundi benshi rero bakorera mu isi yose ubu muri iyo myaka 50 twigishije turaja gufasha ahandi natwe sinibaza ariko twahonze haba namba na gatoyi kumbure ntitwungutse iterambere ifadika mu gihugu tubona ariko dufashe nk'i Burundi ajya amashuri mubona yubatswe muri icyo gihe irya shuri itabu y'igitega ndavyibuka umuntu yayitwara ubwa mbere yari umuvietnamien atumwe na ONU ikone ya senata administrasyon yi Bujumbura yigisha abakontabure bahambaye cyane n'uba gikomeye mu gihugu yatwagwa n'umuyobozi w'Egypte daba yigisha kontabilite kwizina rya ONU. Iyo nteranyo yadufashe rero turaronka abakozi batayiho kera kuri independence sini bataho twokwitoka cyane rwose shafi inyuma haba namba
ego
ingene ayo mahera yakoze rero yakoreshwa nabo badufasha mugaba mu nyuma turaronkaho natwe dushikaho tubyikorera twebwe nyine twagize gutse turafite rero guhara ingene twakoresha ayo mafaranga ingene twubatse amashuri mu nyuma ingene twubatse ibitaro ingene twubatse amabarabara twazubaka muri izo mfashanyo cyangwa muri ayo mahera twagwanye
yego
turafite rero uruhara muri ingene twatunganije ayo mafaranga n'ingene twateye imbere none ubu rero hobiki sinibaza yuko bizohera amerika jewaho nati ndaro n'ubu baracagurana abandi kandi ari batunze ku isi amahera y'isi rero ajya mu ngurane imyaka yose
reka turabandanya
igihambaye rero ni uko tugira abantu ita gestionnaire la gestion yacu tukagira amategeko akwiye amategeko atuma murambarambuye mu gifaransa aba suivie controle
yego
iminsi yose ni ukuvuga gusuzuma nyine amahera akoreshejwe gutanga raporo mu gihugu abanyagihugu cyangwa abaserukira bakababwira neza nyine amahera twaguranye yakoreshejwe
yego reka turabibandanya mu kiganiro reka tuze gatoyi ku mirongo ya telefone dufite Desire uratwumva
yego
Desire uratwumva
yego ndabumva
yego uhamagaye urihe yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro
yego byose biratana
ndambe
nake ndabashimira ko mwashoboye gutunga iki kiganiro ahanini gishimikiye kuri izi mfashanyo zageze umwanditsi yavuze zageze ahabwa Afurika nagomba mbaze abashoboye gusoma icyo gitabo yega babona iyo bayanditse intamba nizabaye hehe kugira ngo izo mfashanyo zazigenewe abanyafurika niziwashikeho cyane ngo Afurika itere imbere
murakoze
ndacabandanya
hanyuma
kimbega ubundi bwo izo ntamba myazimaze kuzibona yanditse biki ku byo kugwa kugira ngo yabonetse imfashanyo zitangwa maze zishikiraho zagenewe hanyuma rero garutse muri make muri Afurika intamba zituma imfashanyo zihari je uko ndabibona zidashikira abo zagenewe bari uburongozi bo muri Afurika ko turamenyeye kubona abatwari bose ba Afurika iyo bashitse ku butegetsi nubwo babivuga usanga bibagora gushyira mu ngiro kuko ahanini yego baragenda bagasaba ifashanyo mu bindi bihugu biteye imbere cyangwa ingurane ahanini ukara ibikorwa bikomakomeye cyane usanga byokorwa bikagorana abo rero bavuga ni nk'uko usanga bamwe muri Afurika ariko barabivuga ko bakwiye kwanza kurya ikiremba bakirasheko cyari byiza mugabo mu gihe atari uburongozi bubereye nubwo usanga izofashanyo zitangwa imyaka n'ibindi izoguma ihera irengana ari uko izofashanyo zatanzwe zikoreshwa n'akagwi k'abantu bakeye ko unye akarora iwacu Burundi
uheraheze intuze icyumviro cyawe ko umwanya uri kugenda kugira duhakaryo batumire bakwishure
ndaze ko mu Burundi iwacu ifashanyo daratanzwe mu bibiri ngo bitari bike mugabo nkatugiye uwo baza abatuyoboye mu biri myaka n'iyindi gushika runo munsi kubaza ati mbega imfashanyo zagiye ziratangwa n'ibihugu bitunzwe harimo n'ingurane mwotwereka ibintu by'ukuri byaranguye uno munsi nyo gihugu yo kwishimira akavuga tuti ibyavuye mu mfashanyo ariko usanga amafaranga atanzwe agibwa n'abantu
batatu reka rero reka abishure mu mwishure Faustin
Andrea avuga ati yafatiye kuki icyo bafatiraho kandi nicyo naho buvuga ngo twaragize ibyo dukora ego twarabikoze mugabo Afurika bayifatira muri rusange urabona iracyari inyuma mu byerekeye ubutunzi n'ibyo dushoyera hanze kandi iterambere ry'ibihugu igihugu kugira ayo mahinguriro rero ugashorera ibintu hanze na cyane cyane bijya nawe wahinguye nibyo rero ibihugu byo muri Aziya byinshi bishyitse ko bijya bya Taiwan byane nabyo byari bikiri bya Koreya y'Epfo akore gifide urashora ku ruhawo na teri vuyeyo ugashaka kwa telefone mobile vuye ariko kore decide yari meze n'ibugo bya Afrika muri za myaka ya 50 dongo twagumye muri bya bimeze kugumumengo uringiranye n'ibiza no mu byukuru ugasanga umushora bya bimenye ni kawa ikawa tanye bya maoro mugabo kugira na guti ndiko ndahingura umuduga nande ndawusoye ndiko ndahingura muze ya Afrika yateye imbere ukarabwe no muri ibyo bintu byarananiranye nico gituma ubona n'ubu unyiri kuraraba umunya umurundo mu 1962 yitwa ko abayeho neza gusuma umurundi mwaye wu niyo tuke kwa mashifra de PIB nikawa twimbura mu 60 ibi ni juri kawa twimbura ikawa twimbura muri 60 ni nyinshi gusumba ikawa twimbura kandi mu 60 twari miliyoni 2 bwo turi miliyoni 10 urumva naho byakozwe verma harabuza kantu kandi nibyo ntuze idambisa mu cyo cyavuga ati yavuga ati harapfuye uburongozi bukomeye muri Afrika yarabigarukako kuko barasanze ubwa mbere hariho ubumenyizi bwabaye cyane mu bifashanyo byabo ugasanga abategetsi bo muri Afrika bafise amahera mu makoni yo hanze ni byagiye biragaragara ugasanga bubatse ibintu hanze hari ikintu cya kabiri nuko wasanga abo bategetsi bahari baciyumvira inyungu z'abanyagihugu wasanga no muri ayo makorodo cooperation ugasanga abazungu nyene bire bire pare nini yo rero baguhaye imfashanyo utakiributse ugasanga ni byabyo byavuze ngo bakopera bayiherekeje ugasanga aho nyine byinshi bisubiri wabo nyine kubera kumbure wowe nawe utaciye akenge ngo ubibone ubu ugasanga abantu bari basinziriye uri umuministri kanaka baguhaye nko muri Afrika mu gihugu kanaka wabona inyungu zawe zirakwirwa tuvuga ati ibindi kumbure n'ibindaba ibyo bituma rero hagenera ko gubiza ubike kandi abanyagihugu muri Afrika bagiye bagwira
reka tubandanye
ubudanaji muri Afrika ni tumunsi atwapfuruta y'ubudanaji bwose bwo ku isi kandi turi abanyagihugu hasi miliyari irenga y'abanyagihugu urumva guverinoma hari akantu kagihaze kumbure twa nyine kakosoza hano ibyo nabyo yaraciye avuga ati ku by'uburongozi nyine yuko ari gusanga bugize ashaka kifashanya nka mu Burundi naho nyine umuntu ushobora kwata cyakoze hari cyakoze kumbure nko ku ntwaro tubwiye Repubulika ya kabiri abari bisumbuye cyane cyane kuri bagaza hari ibintu byinshi byakozwe byakorwa kubera izo mfashanyo cyane kuja kuyaronda ibivuza wa karede ndivuga ko bagaza bikora muri za Arabie Saoudite hari amafonko wese ya finance ama SRD izo za Burundi mu kuvuka wasanga ari bagenda kwaka intuzeyi za paredo kongere kigure duwa ariko ziriko zirarondegwa hanze televiziyo nasiyonali hari ibintu byakorwa nuko kumbure bitacu biduhinduza imigenzo
yego reka
dufate intumbero ushashe
reka tubandanye
hanyuma rero kubera izo za politike nazo zo kujyana
heraheza tubandanye ikiganiro
bimaze umwanya munini mu ntambara atakiri gukirakoga byose bigaca bigira rero ingaruka kuri nyafashaje
okay tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Bigirimana uratwumva Bigirimana uratwumva
ndabumva cyane
wo tubwirira izina naho hamagaye uri
ni kwa Jibrili
uri he
amagaye ndi rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda
ufise ikibazo icyumviro
ye ni gitekerezo mfite yene nuko nabonye ra poste nabonye ra muntu asa nk'uwakabije cyane kuko ndagende nko mu Rwanda ibyo mbona cyangwa icyo cyo zakoze ase nkibaza nese uburiya iyo bitaza kuboneka ubu ngubu wenda byari bimeze bite niyo mpamvu navuze ni wenda iyo bitaza kuboneka bitakora se muri za komite to
urakoze amushinga naye gamariye muhavuga iki Gamariel?
Oui.
Kuri cyo cyumviro ashikirije Bigirimana muhabuga iki?
Oh, nibaza yuko jewe ukavuga imfashanyo zaraje kandi nibaza ko zakoze. Naho kumbi ashimishije mugabo zarakoze ikibazo abazikoresheje barimo twebwe abanyafrika. Singunda cyane abanyafrika jewe mvuga i Burundi watu harimo twebwe twakoze zarakozwe. Mwavuze nk'amashure yubatswe muri kuntwara Repubulika ya kabiri jewe nagize quatrième projet d'éducation hari habatse imbere yanje amashure yubatswe muzaca imitoke hari igishubi hari ya mu Ruyigi amarise ayakwiye ama province yose kera nta mashure yariyo aho rero intwaro yo kuribagaza yashobora kugirana na Banque Mondiale n'ibindi bihugu ingene yoteze imbere igihugu amabarabara yaciwe mu gihugu ibitaro zubatswe mu gihugu biracariho iwa mutaho ni hafi iwacu imakamba y'ibitaro nk'ivyo zubatswe mu mahera igihugu caronse nuko batwarakoze ibitari bike muri cyo kiringo byatumye dutera imbere nkuko pase yabivuze ingene ingone za politiki zazi yaduciramo tugahagarika byatumye dusubira inyuma nico gituma kukikebuka rero mu minsi iri imbere kugira dusubire gufatana mu nda mu gihugu dushobore gukoresha amahera y'iwacu nayo duterereho cyangwa nayo tuguranye neza n'amateka atunganye abanyagihugu bagakurikira ibintu bitera imbere nibyo bihambaye cyane kandi kwidogera ivya kera nibaza yuko kumbure twabiravye neza kugira evaluation cyo noza kumbure rero kuvuga twenyene muri leta buraba uti muri education mu ndero mu bikorwa bya leta mu magara y'abantu ibyakozwe n'ibihe kuva umwaka n'uyu twabona ibyakoze n'icabuze tugafatiraho kugira tugume tubandira turi imbere ibyo nibyo bikenewe cyane nicyo gituma rero intwaro ibereye ihambaye ibwira abanyagihugu ari kwiragenda ikenewe kugira ngo bamwe bakurikira ingene ibyo dukoresha bitera imbere
yego murakoze
ko bihambaye cyane not responsibility niyiriho si abanyamahanga icyo nagira mpereze ku gatoba ingaha muri ambabari
murakoze
kuko baterere Afrika nta Afrika iriho yaronse imfashanyo ibihugu bya Afrika byaronse imfashanyo mugabo byaramenyerewe iyo habaye kiri hose bagira ngo abanyafurika turi abanyafurika iyo ni imvugo mbi ituma twama twikengera haba namba muri Afrika igihugu cya Cote d'Ivoire kuri Upwete Boigny cyarateye imbere cyane rwose kubera imigendane yagumanije n'igihugu cyari cy'abakoronije ushobora kubimugayira mugabo byarakoze
yego
ibindi bihugu biriho nko muri Egypte ibihugu byariho nk'ibyo muri ibi bari barakoze ibihugu byo muri Tunisia byarakoze kera igihugu kimwe cyakoze ukwacu Afrika ntigira guvernance generale ntayiriho
ego reka tubandanye ego mu byo Dambisa Moyo aravuga ko hageze igihe ko ibihugu byo muri Afrika bifata mu minwe kazoza kabyo mu byerekeye ubutunzi na politique muri Make Faustin aho muhavuga iki
ego aho brema harakomeye gose harakenewe yuko muri Afrika hitangura uburongozi cyane cyane nk'urya Ibrahim akunda gusohora intuzeyi ibitabo byerekeye uburongozi muri Afrika leadership aravuga ati harakwiye leadership muri Afrika iri angaje kuko ubiravye mu migabane yindi yo ku isi ntituvyeme nitwe turi nyuma uravye nka Peyidu n'indi wose abanyafurika usanga usumbwa n'igihugu kimwe kandi cyahora kingana na twebwe natwe dutanga nka karoro ka kolegitide ya kolegitide pibe yabo yangana n'igihugu cya Kenya muri 1950 mu 30 ubu byukara ukabona itandukanirizo hari ikintu cyashaje ma domantalite no gufata akaduza kacu mu kumva neza yuko hari cyo dushoboye twashyiraho uburongozi kuko uburongozi nyine bukomeye kuko izo fashanyo ko zaza zibaze gutuma kubwira nti dans instabilité ridikwiye urafisa na barabara kwiye urafisa umuyaga nk'ubukwiye ubu hari bya tekinoloji urafite ama fibre optique atuma byose ushobora kubiroga urafite ibitaro bikwiye abaganga urafite bakwiye mbwa ibihugu byose muri Afurika usanga bikiri inyuma kuko ujye uraba nk'abantu ngine biyongera ukaraba nk'upa example nk'umuganga bavuga ati umuganga umwe ni bafata kuri amahera ari dini umuganga umwe ku banyagihugu 10,000 mu wa tutanga twe turacyari nk'umuganga umwe ku banyagihugu 20,000 n'ubundi urumva uravuga ngo hariho byakozwe mugabo ntibyahagije nk'uko byategeza kumera nk'uko Dambisamu yabivuga uravye nk'abakene ubukene ababa mu Sudan dorari parijoro mu Burundi bamaze kuba 67 nuko 67 ku ijana ni ukuvuga yuko muri za miliyoni 10 z'abarundi hari hafi miliyoni 7 zibayeho munsi y'ubukene rumva tubona ko haragahaze kuko bakiri nk'imiliyoni 2 muri arembe tandanse byari bimeze uko ambese abantu bariyongereye baragwira ibyo bakenera bigenda bigwira hanyuma twariteguye gute kugira iyo mfashanyo igenda iziradufasha kugira bikwira nicyo gituma rero hari habuze yuko iyo mfashanyo benshi ituma baca baguduka bwari ibihugu nyine nk'uko abivuze hari ibihugu byagiye birigenda kandi nko muri Kenya Jomo Kenyatta igihe avuze ko abongereza bagumaho bagafa bakaruha ubwene gihugu bakabarafasha mu giterambere wanasanga ihugu byikomeye gusumba ibindi
mugabe
Afrika bayifatiye hamwe babayikompanye n'ayandi makontina nuva n'ibindi migabane urabona ko Afrika rero uravye n'indi migabane iracari nyuma uravye ubu nyine bingana usanga nk'ejo bindi barasekira ugasanga nka amamegawati afite mu muyaga nkuru ugasanga ngana
n'igihe reka tubandanye ikiganiro tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Thierry uratwumva
urumva rero
Ego Thierry utubwira huri irindi zina ni icyumvu ufite uterera cyangwa ikibazo baza
irindi zina ni ahitaki yama ndi Bujumbura mu Burundi ni cyumviro ufite
Ego
nangure ndamutubwa mbere batumire hanyuma mere gutinda umuntu umutumire waje gano ibintu abyitwaga Mariere yarageze kuvuga urya ugiye kurana ifashanye n'ivyo dufatiye muri rusange ngomenga byogora gutomura yuko hari ahantu ifashanye itagize bifata ubundi birabyo muri rusange koko itaragira icyo gifasha icyo gimara hari kinshi byubatswe kandi yafashije na tanya tanya ko usanga muri Afurika ibihugu byinshi byari mu ntambara ubwabo rero iyo ugiye kubyihweza neza ibyo mfashanyo biriko birado mu by'ukuri umuntu agufashije aba agomba yuko ubona yuko apana guhindura ngo uzakora mufashwa ubwabo agomba yuko uyumvira ko nawe muri kadoza hagegereje izo mfashanyo zitatu hano ama wibeko ugatwege umenga waciye umutego tuza kutoba mu mitwe tukama twiyumvira ko misi yose bizokwamaho rero biratangaje rero ntiwabaga nyuma y'imyaka 50 ukabona uyu munsi hari ibihugu biharura kuri izo mfashanyo zivuye mu mahanga rero navuga ntibwabaye uburozi kubera ko iyo umuntu aje akadura guha inkica n'ikize aguha utwo kubaho gusa birakugora cyane kwiyumvira inyuma ubwo umubona twatundi kubera uguma wiyumvira ko atacyo ubuze ariko ugasanga mu mwiza nyine ntacyo wigeze uronka ntacyo ufite rero mu by'ukuri zino mfashanyo umuntu atamiriwe aranabyiyumvira ko cyane biranaryoshe cyane iyo wumvise muri Afurika hari ibihugu byinshi bitangiye kubibwira biti turashoboye kwitunganyiriza amatora twishyiriyemo ifashanyo by'iwacu rero ugiye kureba zino mfashanyo ziragize icyo byamaze mugabo yari bikwiye gutomorwa ku gice kimwe kimwe cyose cyakozwe hamwe n'icyabuze cyagenze bitegera ntibigende uko byo biri gukora ni uko rero nibwirane ino mfashanyo hamwe hamwe n'ibyakoresheje ikizo biri gukora ariko nibwirane rero uyu munsi ntagiduye ko dukanuye
yego
dusubiye kubyimvira byiye dutume biza byiza gusahirije ngo igice kinini cyabije kibe cy'abanyagihugu cy'abarundi murakoze cyane fidele
murakoze namwe iki cyumviro cya Thierry cy'uko kuguma ibihugu byo muri Afrika biguma bizera inze ku mfashanyo byacitse nk'umuco cyangwa uburozi nk'uko yabivuze ku bwanyu bwa Marie ntihoba hageze aho nk'uko yari karabivuga igice kinini cya bije cova mu bundi buryo bwo kwiyungunganya kw'ibihugu byo muri Afrika mu nzira y'ukugeragaza kuva muri iyo mizana iyo mfashanyo atari mfashanyo mu bisanzwe turazi ko izanana n'ibintu bisabwa byinshi mu byumvira kwe kuri ico cyumvira cyaratanga Thierry
murakoze cyane aho Thierry cyavuze ndavyemera cyane ubwo nuko aho twihenda ifasha simfashanyo baye kurya umuntu akeneye kubaka inzu aja muri banka akajana projet inzu yubaka akabwira ingena zoriha cyangwa watafite hanyuma ayo mahera ronse akubaka yanzu ikuzura ama kayikoresha agasubiza amahera muri banki ahejeje kuriha ashobora kuyubaka iyindi kurikira si kuvuga yuko amahera baduha ari imfashanyo atatu bayizeye ko haba namba uyo baguhenze amahera baduha nayo badukije turayariha nimwashaka kumubaze muri banki centrale de la republique turariha dete ariho serivisi ya dete mu gihugu turariha amahera twaronse mugabo kumbure nditwabwiye abanyagihugu icyo turiha icyo twayakoresheje niba kigoye naye handi igikenewe mu gihugu n'abadesisiyoneri bakenewe bashobora gufasha kugira proje ziboneka kugira tugurane amahera yazo dusigure abanyagihugu ingene ziriko zirakora n'ingene zitera imbere n'ingene zizokunguruza hanyuma n'inye dusubiza ahubwo tubandanye iterambere iminsi yose rero niya ntwari ibereye y'amahera amahera twaguranye yakoze iki kiri hehe kiri ngaha kizanye iki mu gihugu nibi twateye imbere twongere tugurane ayandi cyangwa tubanze tureke tugasigurira bene igihugu igihe turiko turatera imbere niho n'ibindi bihugu bitera imbere nabagiye ko muri Amerika n'ubu batunze menshi cyane bagurana abandi nabone baragurana amahera gukora ibyo rero nibaza yuko mu iterambere tuzoheza kugurana amahera imfashanyo bazo dushije mu mfuko abana bane ho twihenze ni habashya mu mfuko rero bagira ngo ntacho twayaronse bahagura bitari byo ariko leta igumiriha leta ninde numunyagihuga gumariha kuko ufite deni icyo tuba tuguma dusubira inyuma iyo tuba turyize yakoze neza bitera imbere byunguka tuba tubabaye nuko ibyo turiya kumbure itakoze neza imbere
ego
mutegera neza
ego
niho akeneye rero intwari ibereye mu mahera intwari ibereye mu gihugu ihugira abanyagihugu bakurikire bonyene cyangwa ababaserukira ingene amahera basabye akoreshwa ingene ariko aratera imbere icyo twaronze bakacerekana icyo kigo kirunguka mu gihugu bagacerekana ingene tuyegurana yandi bakabona igituma tugiye
ego
nibyo dukeneye mugabo umuntu ntafata ingurane ngo ashire mu biro yandike amwe ashire mu rugo kandi mu bituga ibyo rero ni ibintu bihambaye ko kwitaho muri Afurika mbere n'iwacu dufatira iwacu heraho kugira ngo amadeni turonka na madeni arya si imfashanyo haba namba kuko akuguranya hahita abarondera nawe
ego
byumva rero n'ahandi turonse amahera menshi ava mu gihugu bariho tugurana menshi gusumba ibyo ni byiza cyane siri yavuze
murakoze umuntu yitegereje umuntu yitegereje iterambere rirama rirama mu bihugu byose ibyo ku isi ni iterambere ryafatiye ku gisata cy'abikorera utwabo umuntu yitegereje muri Afrika mu bihugu byinshi ico gisata kikaba kidateye imbere biboneka nashaka mbaze Faustin Ndikumana ku bwanyu niki heto kogwa kugira igisata cy'abikorera kugiti cyabo gitera imbere ko nguko twariko tubivuga abitegereza banonoso byereke butunzi n'iterambere bavuga ko iryo terambere ridashobora kurama mu gihe kirekire kiri imbere bidafatiye ku iterambere y'igisata cy'abikorera kugiti cyabo muri make
irega nyene nuko gira tsaba tubivuga nyene nuko hamwe twavuga tuti buryo igihugu tutakonera ko cyateye imbere n'ibyo bawubatse tugakora ati mbega no n'ubujoho nguri iki nshorera hanze iki kuko iyi dependance twe tuvuga yo hanze y'imfashanyo mu bisanzwe bitangura guhagara ku cyo bita amadovize kuko twebwe naho twogwiza amafaranga dutoza hagati mu gihugu na Marundi mugabo ni bakenera kuja kugura ibintu hanze uzokenera amadovize none ayo madovize tuyaronka gute nimwe dushorera hanze ushore hanze bike rero utugira kanase kuza kwaka izo ngurane kuko utagiye kuzaka wumva si byinshi wokora urumva rero nicyo kuvuga tuzine guteza imbere gutabikorera utwabo nyene kugira nyene wa mwimbu wiyongere dushore ikawa nyinshi duhingure amavuta dushorere hanze tugire en fait Afrika nicyo yagiye irabura kuko n'ejo bundi igihe za agwa mu kugira zize zaje muri iyo ntumbengo trade no aid tuvugurura amasoko mushore ibindi iwacu kuko ubukene ntibushobora guhera hatabaye icyo bita access ara technology muri Afrika ni ikintu gikomeye nicyo gituma tukaza kora tutu nezo mfashanyo bidutuma twigisha abantu bakomeye abahinga bakomeye iyo myuga mu gihugu turigisha abantu neza tukaza tuba infrastructure zikwiye tukagira ya ntwari ibereye kugira bashinga imigambi kuko abantu bateza imbere igihugu ku bushobozi babafite hanyuma rero mutangwe gushuka ati bashinze amashyirahamwe ariko barashora ibintu hanze igihugu kiba cyo kiriteza imbere access ara technology yitabaye igihugu cyaba gifise ingorane naho ubona ko gitunze wamubona rimwe no mu biryo bihugu bimwe by'abarabu ugasanga nabo nyine bishinze kurungika petroli hanze ibintu byinshi babikura hanze igihugu kitiyumvire ku diversifya economy muri ibyo bihugu by'abarabu naho gifise petroli nyinshi ujyona rimwe rimwe habaye n'ingwane za politiki cyangwa n'iz'ibiharuka tusanga kiragize ingwane kubera iki naco nyine cyavuze ati nzoshora petroli hanze cyose ndabikure hanze burya ko niko kaguma gahanze n'ubu muri Afurika ibihugu byinshi igihe igiciro cya petroli kigabanutse ibihugu bya Nigeria bikomeye ibyo bihugu bya Angola ugasanga igiciro cya petroli gisubiye hasi ukazabona kabisa ibintu mu gihugu birayangaye biragisubira ingoro kubera iki tukubaka mugahara kantarashikako guteza imbere abikorera utwabo foromasi ubuhinga tekinoloji kugira natwe icyo duhangana niyo dukubaka ruka kuregisibi iyo kuregisibi none ko yari imeze nka Afurika mu 50 muri za 40-50 none ko ufata orudinateri zivayo zikajya hanze ayo za Samsung zandi ugasanga bariko barashyura ibintu hanze nabo ku mamarishi hanze bijya bihugu bya Azi uragendurayo avamberisiyo nkuze icyo bita revolution Meiji muri Japan Japan cyari gikenye cyane kera murabizi mugabo cyaratinze kiranafunga n'ibihugu byari byaragikombye ibyo byo hanze kubera iki offensive technology murabizi nk'uko aba Japan nabo kwari technology electronique n'iki tutemveje mu ndero ngo tugire intwari ibiri none undi murundi dusoboye iki ibyo by'umahera byo by'ukabirondira hanze ni ngombwa amahera kuyarondira si yongorane kandi zo guma tuyarondira hanze nta gihugu gishobora guteza imbere n'amahera iyo hagati mu gihugu cyayo kiraja hanze nibyo by'imfashanyo bavuga nkuko nashaka kugira nongere ko mu bisanzwe boroshye uburyo kugira abantu bashikira ingurane cyane bakavuga ati watse nk'imiliyoni amajana atatu y'amadolari ijana mirongo itanu ituzozikurisha hari n'ibyo bita amadomvyo byo birabaho kandi n'ibyo hari ibihugu bavuga bati nibyo munacyari eligible ku magishe ya do yifashanye cyane ata enteri tubaka ubona no muri banki barapaka todo enteri mugabo hari amagishe ngavuga ati kubera ibyo bihugu bifite ingorane nibyo aza kwaka ideni nibyo nta todo enteri mudushyiraho
yego reka tubandanye
iraparikire kuri icyo gihugu cyangwa tuzane ko ndayizanye ifashanye bigihije abantu abahinga benshi turabahaye agaciro turafite intwari beri batuma baduka twashyizeho amainfrastructure akwiye amabarabara za fibobutike transporo umuyaga uzabwira abantu biyumvire bakore bashinga amahinguriro ubona n'ubu ntuze indisirazo z'afurika iracyari ikibazo baba dufite
afurika reka turabigaruka ko
kama byinshi nibyo rero
yego reka turabigaruka ko tugaruke ku mirongo ya telefone dufite john akabazo cyangwa intererano uri he John uratwumva? John ntatwumva ku murongo wa telefone hari ibibazo. John uratwumva? John ntatwumva. Ni mubona uratwumva?
Ngo muhende gato nini nimbone anabwa nimubona.
Nimbonera. Irindi zina nahuri.
Irindi zina ni Saudi ndi mu gihugu cy'u Rwanda.
Mufisa kabazo cha nchi yumviro?
Ni nchi yumviro nerera.
Yego?
Huwa na kono mba wali kabuga ndabu mfise mjini mfise menga ni ilewo si mjenda kumana.
Ni Fosten di kumana?
Haa. Bo, nukumuga chua wana kwa hali hugu vishu vya maza giteri mbele. Huvu shinwa uri mhugu giteri mbele chani. Hanyuma igihugu cyacu Burundi ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi ubutare amabuye y'agaciro atandukanye turafite ibirimwa dushobora mu bihugu by'amahanga niko cyo dukomeza gukomeza tuzeri ndetse rwe ntitwokwigira iyo byose tubona yuko ikidusubiza inyuma cyane ni politiki itatunganyije neza rero ubundi agataka kacu katunze twashobora kwiteza imbere ku buryo twihaza bitosheka tudakomeza tuzeri njye dusanga amafunga dufashe natwe kwifasha nk'ubutunzi mu butaka bwacu buriho igihugu cyacu imana yakiremanye ubutunzi karemano ngo dufasha bukabiteza imbere
murakoze Gamariel ikicyumviro cya nimbonera avuga ko ikibazo atari izo mfashanyo ikibazo ari intwaro zibereye muri Afrika zokoresha ubutunzi kama buri mu butaka muri Afrika mwamye muvuga ko ingurane si kibazo n'ibihugu biteye imbere birasaba ingurane mugabo babizi ngene bikoresha neza iyo ngurane ikagirira kamaro umugambi yarigenewe ako kenshi nko muri Afrika usanga amafaranga atahira mu mifuko y'abategetsi ntashikire mu bikorwa bya yaragenewe byo guteza imbere ibihugu byo muri Afrika mubivuga ko iki kuri ico cyumviro ca nimbonera
nibaza ko ashobora gikomeye cyane aha naho mugabo nuko turi bakeye nibaza ko kumbure abatwumviriza abandi hajya ubwenge bukomera buri hamwe kandi ngo imitsi ikorikoranye nico gituma nk'ubu kumbure muri imyaka 60 yarenganye independence harabaye incabwenge nyinshi z'abarundi cyangwa z'ibindi bihugu byo muri Afrika ariko kenshi usanga kubera indyane zabaye mu bihugu byacu kugira bagabane ubutegetsi cyangwa bakondorera ubutegetsi byatumye kamwe zitari nke zisubira kugenda mu mahanga n'ibyo zikora abo twigishije bakungukira abanyamahanga nicyo gituma rero dukwiye kuraba uburyo turaba ingene n'incabwenge zacu dufite zifashaje n'abandi leta yogerageza kuzishyira hamwe kugira ziyifashe kwiyumvira ingene twokoresha ibyo bintu simvuze yuko yobahamagara bose ngo baje muri kuba minisitiri haba namba barashobora kugira uburyo kugutera ivyiyumvira abaministri bagatera ivyiyumviro leta kugira ngo twubake ingene twoteza imbere igihugu neza mu mutekano kandi bose bakurikira turi kumwe. Ibyo ni ibintu bikenewe cyane rwose, kubaka imigambi y'iterambere ubudufashijwe na bene igihugu bacu bize bakamenya bakora mu bindi bisata by'isi bagateza imbere ibindi bihugu natwe bakaza kudufasha muri leta ingene twokubaka ingene twotera imbere mu bisata bitari bike. Bariho benshi, hari abaganga, hari abaengineer, hari abantu informatisiye benshi, hari n'abapolitisiye benshi bashobora bashyize ibyumviro hamwe izo babonye ahandi byofasha batwara ubu kubandanya imigambi myiza, gufashanya tukiyumva ko igihugu cyacu tukaza guterera leta tudahiganwa na leta. Izo nibaza ko ari ibintu bihambaye kugerageza gushikako cyane cyane tukabisaba abarongoye abandi ubu cyangwa n'abazokurikira ko bishimikiza abarundi b'incabwenge cyangwa abanyafurika b'incabwenge bagiye ahandi mu bindi bihugu bakora ibiteza imbere ibindi bihugu. Nakoreye ibindi bihugu nani mu minsi mike, mu minsi yahera narabibonye abantu bavuye isi yose bagahura tukagira umugambi umuteza imbere icyo gihugu. N'ubu rero turonsa karyo, abarundi baronsa karyo, tukoranye incabwenge ziriho indwi zibiri zitatu bakabwira icyo bishinze bagahanura leta ingene yoshinga umugambi utunganye yofasha gusumba kandi badasohoye amahera menshi kuko kera twabibaza abazungu gusa.
Ego
ibyo nizo nibaza twubwira naye ahandi nibaza aho gihambaye ni uko abarundi batekanirwa mu mirima, batekanirwa mu biro, batekanirwa mu kwiyumvira, tukubaka hamwe na leta itubwira iyiro yo tukayikurikira ikatubwira aho igeze tukagorora hamwe tukabandanya hamwe twese.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Alfred atuteye akama. Alfred uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri, ikibazo ni intererano.
Amazina ni Niyonzima Alfred.
Uhamagaye urihe?
Nakurikiye ahandi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Nakurikiye ikiganiro mu by'ukuri umutumirwa mwadutumirije pe ni umuhanga mu bintu by'ubukungu cyane cyane ku bijyanye na foreign aid, ariko njyewe uko mbibona ntabwo ikibazo ari inkunga baduha, ahubwo ikibazo njyewe mbona ari ubushake buke bw'abayobozi. Tanguhe urugero ruto. Urabona hano muri Afurika abayobozi bacu iyo bajya ku butegetsi biyamamaza uwo ari we wese yerekana umurongo w'iterambere cyangwa umurongo wa politiki azagenderaho, icyo yihutira kuvuga cyane ni iterambere, azakora ibi, azavana igihugu ahangaha akigeze ahangaha. Ariko noneho reka turebe ayo mafaranga iyo aje akoreshwa mu buhe buryo. Ayo mafaranga kenshi iyo aje ya migambi bari bafite yitizimira, cyangwa ugasanga n'uburyo bayakoreshamo ni uburyo bwo gusesagura, cyangwa ugasanga nabo bahanga bavuga wenda bari mu gihugu bakabafashije gusaninga izo strategi za ekonomi ugasanga ntabwo zikoreshejwe, n'ubwo zikoreshwa ugasanga ni ikimenyane cyangwa se haje n'izindi nyungu zabo ku giti cyabo bagamije kwiteza imbere bo ubwabo aho guteza imbere igihugu. Rero ku bwanjye nkaba ndeba aho kugira ngo ikibazo cy'amafaranga ahubwo twareba umuyobozi ugiye hafite ibitekerezo cye, nubwo aravuze ngo ashobora kugendera wenda ku barundi bari hanze y'igihugu bize ibintu bijyanye n'iterambere cyangwa se muri domaine zitandukanye bakaba bafashe mu murongo w'iterambere w'igihugu cyangwa mu buryo bakoresha ayo mafaranga. Ariko se niba wenda akurikirana politiki cyane cyane mu bihugu bitaratera imbere, iyo agiyeho abo ngabo arabamenya ahubwo ko abafata nk'abanzi be, ahubwo njye nkambona ashoboye yakumvisha abayobozi guhindura imitekerereze, noneho ugiyeho akumva ko atagomba kureba neza inyungu ze ahubwo agomba kureba inyungu rusange, ayo mafaranga agakoreshwa neza, noneho akazaboneka uburyo bwo kuyishyura, hakanaboneka n'uburyo bwo kuba babona andi wenda yaba fesiti akazabafasha muri iryo terambere rikurikiraho.
Naho
bikomeje gutya twazakomeza guhora mu madeni kugeza mpaka kuko navaho uzajyaho niwe uzarwana no kuyishyura.
Murakoze.
Wowe ntacyo bimureye kirahari, ni abaturage bazarwana no kuyishyura, we yaramaze kwizira.
Murakoze cyane.
Nambonaho we yakora ibiganiro byo gushishikariza abayobozi.
Alo? Twamutakaje ku murongo wa telefone ariko yasa n'uwamaze kuvuga icyimviro yashaka gushikiriza. Umuntu yitegereje muri iki gihe izo mfashanyo twariko turavuga zisa n'iziriko ziragabanuka amareta ku mareta ziva mu bihugu bitunze amaleta y'ibihugu bitunze aha amaleta y'ibihugu vyo muri Afrika kubera ivyo bihugu navyo nyene bihanganye n'ibibazo vyavyo muri iki gihe hagati muri ivyo bihugu kubijanye n'abanyagihugu baho nikoba arakaryo twariko turavuga kuri ibihugu vya Afrika kugerageza kuva ku muri iyo nzira y'ikuzera ku mfashanyo z'ayo amaleta y'ibihugu by'i Buraya naho zishobora kurondera izindi ngurane nko ku masoko mpuzamakungu y'amafaranga mu gihe zifise imigambi irashe y'iterambere kandi aya mafaranga agakoreshwa neza muri make Faustin Ndikumana
icyo kintu ikintu kirahambaye cyane gusa nagira mvuge nsubiremo kandi mbwira abantu kuvuga imfashanyo amahera atangwa nk'imfashanyo muri ibihugu y'iwacu ni make buga cyane parapo ni make buri gihugu iyo kiriko kiraja mu bihugu bita arvenir intermediaire ni ukuvuga igihugu kirava muri bya bihugu bikenye gica cumbura nyene kintu nk'amahera menshi cyane ku masoko mpuzamakungu canke kikizeza burya rero n'ibihugu bimeze nk'abantu kujya muri banki ushobora kugenda uri umukomeresa kubera ibyo utunze n'ingero uri kurakora baguha ingurane nini ubundi muntu ari mutoyi bakamuha ingurane ntoyi nyine n'ubundi canke bakagira urumva haguma haragahari burya amahera turonka nk'adayitwa ko hari amadon canke aya aronka ku matode ntere matoyi nanjye ndabivuga cyane ku matode ntere atarimwo burya ni make mwamwumva ntajya yuko bijya bihugu bitunze bibonanye bavuga bati nimushire aide publique au développement kuri 10% y'amapib yabo y'umwimbu wabo nta na kimwe kigeze kibishyikiriza nta kimwe kigeze kibishyikiriza kigishyikiriza icyo gihabwo kandi noneho ubunyi biragaragara urave yuko niyo twari turavuga nyine by'intwari bereye kubera abanyafurika cyangwa n'abandi bo muri bihugu bata kurundira ubuzi hanze urabona neza yuko ubuhinga bw'abanyafurika bwinshi kuko buteza imbere nyine biriya bihugu kubera imwe haba hameze cyangombwa ryo kubwira iterambere nyine kuba bihari ugasanga abantu basaba barungika amahera bya diaspora ubure mu biharuro byinshi birerekana yuko amahera ya diaspora y'abanyafurika bakorera mu bindi bihugu asigaye asumba y'imfashanyo y'ibihugu monte ya diaspora irasumba monte ya dore kubikodeverwa abantu batari babizi utamaze kugera kure imvye mpora ndaba nk'iy'u Burundi dufate nk'akaro k'igihugu cy'iwacu nk'u Burundi nk'izo za banki africaine de developpement ndabaye nk'akarorero cyangwa za banki mondiale iyo u Burundi bugiye kwaka ari nk'inkunga cyangwa n'iki batabuha kuri gishe ntoya kuko ati we turavuga amikoro ufise n'ingene ushobora kuriha udakuronka imiliyoni nk'eyi kuko n'ingene ushobora kubishyura n'ingene administration yawe ubushobozi ufise batabita ati gishe ntoya rigide vya mabanki twamara ariko atubwira ati nimuhe mwene mirongo izo runaka mugara haza nk'iryumva Kenya kimaze kuja ku mpanga rubine intirimite bajya gushaka kuri ugasanga bagihaye nk'inshuro 10 ay'u Burundi cyangwa ugasanga nk'ubwo bushinwa buriko buragira icyo bita garanti ku bihugu nk'ibyo narabonye umusoro baragize garanti kuri Tanzania n'iki bararonka hafi imiliyari zitatu z'amadolari zo kugira abasore muri ijya poro y'i Mombasa wumva ni ibihugu byacu uko bigenda biratera imbere uko wiyugurwa ni kuruha amahera menshi mwisanzwe mpamvu ifashaje kuba ni make ndetse tuvuga ko tunateza imbere ibihugu wowe urarondera byangombwa bimwe bisanzwe ifashaje gufasha terekano baka amashuri akwiyerekano nka ya miyaga nkuba mudaburiro nce niyugura kubera ya ntwari yereye ni guprojeta neza za nshabine kwa ziha agaciro na cyane cyane abikorewe utwabo bigatuma uri gutuma rero ugenda nawe wihi icyubahiro kimwe wakamahira
reka tubandanye
amariyeri ati nk'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika birakamadeni umuntu wese ahubwo aryoherwa agiye guhingurana itazi ni ko ari igihugu cya mbere gitunze ku isi gifise nyine gishobora kuyakoresha n'abashinwa barabika amabondi trezoro muri ntuki y'abanyamerika kubera ati harya kiriya gihugu kirakomeye ahubwo nshaka kungukisha amahera yanjye ndayajanayo urumva rero uko uzurava muri bwa bukene uko urikomeza mu ntwaro ibereye
ego urakoze reka tubandanye
mugabo ukiri mu by'imfashanyo amahera nyine aguma ari make ugakugura tugeza kuva kuri iyo stage yuko nawe ushobora kuja nko kuri marché financier inzu wavuga icyo kuri amafaranga nawe ukazuraruka amahera
reka tubandanye umwanya urikurangira ego urakoze twavuze ubushinwa n'igihugu kiriko gikwiragira hose mu karere ka Afrika kubera tuzi neza ko kiriko gitera imbere mu buryo mu mvuduko wihuta buryo bwihuta cyane gikeneye amatungo ari munsi y'ubutaka bwa Afrika amara ibihugu byo muri Afrika bitakanuriye ubushinwa si kuvuga ko buje kubera bukunda Afrika buzije ku nyungu zabwo abavuga ko ubushinwa bwo babukoresha uburyo bwo gukorana na Afrika mu butandukanye nubwo abo mu bihugu byo mu burengero bw'isi bakoresha. Gamariel mwitegereje ibyo nibyo abanyafrika bakwiye kubona ubushinwa gute mu migenderanire yo gukorana nabo mu bijanye n'ubutunzi muri make?
Urakoze, nibaza yuko ubushinwa buje kuraba Afrika ubwa mbere nuko bufite ico burondera muri Afrika, nico gituma mukubwitaba ubitsi nonejeho nguramo iki ubushinwa gusa n'abandi. Kera abanyaburaya bari wacu hari ababirigi hari abafaransa hariho n'europene yose barya baza kudufasha kuko hafite icyo baroderi wacu. Nuko bitegera rero tukaronka amera tumenya icyo tubemereye ubushinwa rero cyo budusaba nuko kumbure tabimenyesha neza muri leta mu namashinga amateka n'ahandi ko baje barondira iki twe turabyo twubaha ko byo twubaha tukibahaye twokunguka turonseja tuzaniye nicyo tugira bogira muri leta ikamikerebutse ikamikuje kura barondera ubonye ishishiro mu irembi wawe mu Kirundi n'umuntu utazi yava watuhamagara abaryango cyari umuntu azanye ishishiro ngo mwumvire icyarondera iwanyu amakubwira ijambo ukumva icyarondera ukamwishura. Naba rero bitoba duhigana ivya kera ngo haje aba ahaje abahariya bose barafite barondera iwacu gihambaye nuko iwacu twokumva icyo dukuramo natwe ku Bashinwa ku Banyamerika ku bahandi baje kumbure tukaba dusanga barushanwa kutugurana kuko barondera byinshi gusumba iwacu.
Yego, reka dufise udoteye akamo wa nyuma. Fiston uratumva? Fiston uratumva? Ego mwiriwe mfise ikibazo canke icyumviro munyarutse umwanya ugiye kurangira.
Icyumviro kugira cyane n'igifashanyo haba Amerika cyangwa mu Bashinwa n'ifashanyo usanga bidusubiza kenshi na kenshi ubucakara icyumva gifashe modere usanga bituma tuguma dusaba ntitwiteze imbere ubwacu tuguma mu madeniro udahera bisigure kubaho ingingo guhasha bisigure nta mfashanyo zibaho ibihugu bikiteze imbere ubwabo bifatiye ku masoko ntanga kuko canke ku bindi bintu biteze imbere nk'ubutwari canke peteroli n'ibindi bintu byose biteze imbere n'ibidafite peteroli bidatera imbere bizifashije nko guhamagara abakerarugendo bakaza ku bwinshi. Rero Afurika mu gihe tukivuga abashinwa abarusiya abanyamerika baradufasha nk'abanyaburayi ni ukuri nibo batwara inyungu niniya kuko bityo baza ukavuga ngo baradufasha muganira igera bavuga ibyo batwara uko bingana bisigure rero dukanure amakontradisiyo cyangwa ibintu byitwa ngo batwemereye
nibyo muheraheze
kuko biri ku nyungu y'abanyagihugu.
Murakoze cyane muri make cyane Faustin Ndikumana icyo cyumviro cya Fiston mukivuga kwiga.
Yego jewe icyo ndavuga ati bino ko fakira nyene intwari ibire ikagira kugira mu bisanzwe nigeze kubivuga burya n'inama yari yabaye itari mu 2005 yari abakugira ifashanyo igira ikishitse ko baravuga yuko imigambi iteguwe n'abanyafrika bo nyene muri asosiyasiyo bakayitegura n'incabwenge zabo ko ibihugu bifasha byaca byiyarinya kuri iyo migambi cyo bitari inyuma hanyuma hagasaha icyo bita harmonization yari prinsipe ya gatatu abafasha icyo gihugu bose bakaraba ko bahurira hamwe kugira bagire nka basket sound bafate baharmonize ingene bakora icyo gihugu. Hari icyo rero cyari gishaka ati gestion accessible resultat ni ukuvuga ati none iyo gestion iyo mfashanyo ikigenda gute kugibone amahinduka bimwe rero by'intwari bereye by'igiturire gusahura kuba responsable ibyo rero nibyo byatarobiba intambamyi kenshi ugasanga ntiriko yashyiraho byifuza nicyo gituma rero uno munsi bavuga bati Afurika itegereza kwikangura ubutunzi kamira bufise nirabi ngene ikomeza intwari ibereye ibyo by'ibiturire n'ibiki no kunyurira babigabanye babigwanye no kuvuga ati ubushinwa buriko buraza n'ubushinwa ni babandi nyine bavuga bati ngo ekonomi gurumambe nayo ubuye iriko iratera imbere ubushinwa irondera amamateko ni hirya
no hino karangiye
abashinwa baza bavuga bati twebwe tuje bimwe bakunda kuvuga by'intwari ibereye n'ibiki
turabashimiye
tubisaba.
Yego, umwanya uraturangiranye. Yego,
twe ntitubisaba.
Murakoze
usanga rero
murakoze umwanya urarangiye fose murakoze yari umutumire fose ndi kumana yobo ishira hamwe parsem hamwe na Gamelie ndaruzaniye yahoze ari ambassadeur w'Burundi mwishira hamwe muzamakungu ONU turako turavuga kubijanye n'imfashanyo zijeje iterambere ibihugu bitunze byahaye karere ka Afrika nimba hari ico vyamariye abanyafrika muri rusangi tu kabat rodushimye abaduteye akamo shikize byimvira akabaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye kiki kiganiro mugire mwese bihe byiza.
Dushimire Fidele.